Turarengeje ukwezi hafi n'iminsi ishika itandatu nta essence iri kiro ninusu turiko turayigura 14 15 naho nyene kuri magendo ntituzi nahiba
uwo numwe mashoferi batunzwe ari umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu mu ntara y'Cibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi yabwijwe ya Amerika ko amaze ukwezi kurenga atabona igitoro avuga ko niyo yiswe kwa kironse ari inshuro zitatu zirenga ku giciro cyashinzwe na leta
turarengeje ukwezi hafi n'iminsi ishika itandatu nta essence iri kiro ninusu uko turayigura 14 15 naho nyene kuri magendo ntituzi nahiba leta yari kwiye kuraba byukuri ikareka kutubohera amaboko imugongo kuko niko no bivuga mu kirundi kuko umukiri hano wa mutwarira igihumbi umubye ati ni cyatanu aca kwita umumenja kandi nawe iri kiro ninusu kuri station yari kuri 5000 umaze kurigura 15 umva nta kundi wo bigenda aba boss nabo bagaca bavuga ati genda murondera amafaranga none tuze kumena amazu kwe
bavuga ko akazi gatana kahagaze
je na oranje bara kuronka 2025 ku munsi ariko ubu ndenze 15 nirirwa nicaye ngatwe kwa tuteramye ngaha mu giti turabura kabisa
abiyunguruza nabo bemeza ko kabaye akayobera bahinga
ihiyasi ahori gutwara 500 byazimbye igihumbi ariko bihiyasi ni noti y'icyatanu 2000 imoto igacigira 3 ibajaje igacigira 2000 nk'ihiyasi urumva ko ni ngorane kabisa
mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura hageze aho abantu barara ku mastasiyo kugira baronke amaritiro bahabwa kurushi nk'uko byemezwa n'umushoferi wa taxi
hanyuma nsandaraho ndaramhagaze mu nyuma mbona ikamyo muri 8 n'inusu y'ijoro arambwira ati ingiye gupakorera rya kamyo nini ziba zivuye Tanzania ndamukurikira nsanga hariho n'abandi nza gutonda ngira 17 ariko narahiriwe umunsi urahera wundi
umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regis des Or ishinzwe kwinjiza ibitoro mu gihugu asigura ku kibazo nyamukuru kiri ku ruhande rwa Tanzania aho igitoro gipakirirwa Jean Albert Manigombe
harabaye akabazo katavuye kuri Regis des Or katavuye kuri leta kuko ibitoro Dar es Salaam kwa tuyifishe toilette de ma essence bishika mu ma plus de 10 millions de litres nyinshi cyane mugabo hacya bigorane hagati ya communication entre l'obere y'u Burundi na obere ya Tanzania. Ho muri obere ya Tanzania batabona ibyo twemeza ko tuzakuteza kubideklara.
Ibintu binyura na gato abarundi baganiriye n'ijwi rya Amerika ubu bamwe mu bashoferi baje kurondera igitoro ku mupaka w'u Burundi na Congo. Umukenyezi yari mu bagicuruza yabwiye Vedaste ngabo umunyamakuru wa VOA Buvira ko igiturire kiraye kubera abarundi basigaye baje kuhagurira ibitoro.
Ubu essence muri iminsi yari yabuze Burundi abantu bako baraza gucuruza ariko bagiye gucuruza iyo essence wasanga abapolisi bako baragenda basaka bayifashe bacha bayijana bayijanye hari uko cyusanga bagiye kugombora kakanyungu kose bagomboramo kakacha gahera ku bapolisi akabari bo bayajya usice ngaho utomboye ubona ko abi Burundi bako faraza kuyirondera shanje itaruruka twaratunguka 10,000 ku munsi kwibido ariko ubuko kubera shanje yabaye nabi twunguka 3,000 gusa mwibyo 3,000 rero haze nk'umupolisi akayifata tuba dukore wa mupolisi abana bakacha bagenda bakararuko
mu Burundi gikenyeze bitoro gusa n'isukari maze igihe kinini ari umuzi wibuye nkuko byemezwa n'abaguzi hamwe n'abacuruza
cyo isukari sigaye ndayitiranya n'igitoro gitoro ni ugura ku iritiri 2018 tubonye igihe bayidandaza umengo no rumogi inyegejwe muri kano karere indongozi ntacyo bavuga ko uko bavuga ngo isukari iratangwa ariko ntituyibone
hano tugize turayomba sanga tubarira tirangure 150 tukarara kuri 150 turamaye twoi detaya ko ibintu byo duta mu mugozi rero yatuyireka
ariko General Major Aloyse Ndayikengurukiye umuyobozi mukuru wa Sosumo ishyirahamwe rimwe rudende rihingura isukari yemeza ko risohora ihagije
twari twihaye ihangiro ryo gushika ku mwimbungana amatoni 18,000 tukaba twahejeje isekeza twimbuye amatoni angana 19,000 na 179 nuko twararengeje kuti twari twihaye iruhande y'isukari twimura leta yarafashe ingingo yuko ababishoboye boshobora kwinjiza isukari
Gabriel Rutiri umukuru w'ishyirahamwe Oricome rirwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga indinganizo mbi ari ituma ubukene bw'igitoro Perezida Evariste Ndayishimiye mu kwa gatatu yatangarije abarundi ababwira ko atavoma afise akuramo ibitoro aha yari mu masengesho n'inzego za leta n'abagwizatunga na nyishu yacho ili hafi kubera mushikanganji wa masoko ntanga nguvu Ibrahim Uwizeye ajeje ukibazo cy'ibitoro yabwiye abakenguza amateka kwibigaga ntega bizoza byo kumirwa mikuru ya politike n'ubutunzi uvyera kandi hata buryo buhari bwo gusubira kuvyuzuza mu gihugu ibiciro by'ibicuruzwa byankenerwa byiyongereye n'imiburi kabiri mu meza naheze nk'uko ijwi rya Amerika ryabitohoje ko eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.